Yeni Radyo Üzülü Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 21 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi Sentare Ntayinyuzwa yasomeye urubanza abantu 19 bagirizwa igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye yabaye ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1993.
Tukiwaza kwa rubanza bitewe buke ruzosubirwamo kandi karubanza rutegeka kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamo bigoye navyo ni umuntu atokwirengagiza.
Uyo ni umuhinga mu by'amategeko Janvier Bigirimana asigura uko abona ingingo ya Sentare Nkuru y'u Burundi yo gukatira Pierre Buyoya yahoze ayoboye u Burundi mu nyororo wo guherayo. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro n'ujejwe iy'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta ejo babonanye ku buryo ibihugu byombi byosubira kubandanya imigenderanire yabyo. Hano muri Amerika ikiganiro mpaka cya kabiri ari nacyo cya nyuma gihuza Perezida Donald Trump na Joe Biden bazohiganwa mu matora gitegekanijwe kuri uyu wa kane. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya. Imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fidel. Muri Nigeria buramatari w'igisagara cy'ubutunzi cya Lagos yatangaje ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'abantu amasaha 24 bivanye n'imyiyerekano iyamiriza ubwicanyi bw'abapolisi yabaye ndanse. Buramatari Baba Jide Sanuo Olu yavuze ko abemerewe gusohoka inyuma ya saa kumi z'umutaga ari abakozi ba nkenerwa hamwe n'abatabara. Inyuma y'imyiyerekano yamaze indwi zitari nke, leta ya Nigeria ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi yaremeye gusambura igipolisi kirwanya ubusuma kiyamirijwe n'abanyagihugu. Ariko abakora imyiyerekano barabandanije mu gihugu cyose basaba impinduka ziyaguye ku mikorere y'igipolisi hamwe no kurangiza ingeso yo kurya ibiturire. Abantu bashika 10 baramaze gupfa kuva iyo myiyerekano igitangura mu ntango z'uku kwezi kw'icumi. Abigaragambya hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bagirije igipolisi cya Nigeria gukoresha ingufu zirenze mu bihe by'imyiyerekano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryaronse abemeye gutanga intererano ingana hafi umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajanindwi z'amadolari yo gufasha akarere ka Sahel yo hagati kagizwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri mu nama yahuje abafasha yabereye i Copenhague muri Denmark. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye abanyamakuru ko ari intsinzi ikomeye bivanye n'ibibazo bihanze isi birimwo na COVID-19. ONU yaragabishije ko ako karere ka Sahel kari mu bibazo biriko bigasunikira mu bukene butagira izina, inzara hamwe n'imihari y'intagondwa. Yavuze ko mu gihe amakungu atotangura kurabira hafi ibyo bibazo no kurondera amafaranga yo kubihagarika, ingaruka zishobora gutandukira ibindi bihugu byo mu karere mu myaka iri imbere. Indorerezi z'Abanyafrika mu matora muri Guinea zavuze ejo kuwa kabiri ko amatora yabaye mu mpera z'indwi yatunganijwe neza kandi yabaye mu ituze. Ari kumwe mu banyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganwa na Perezida Alpha Conde aramaze gutangaza ko yatsinze. Augustin Matata Ponyo aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Guinea yavuze ko amatora yabaye ku mugaragaro kandi hubahirijwe amategeko. Ni mu gihe umuyobozi w'umurwi ujejwe inyiyamamazo y'uwo munyepolitike atavuga rumwe na leta yabwiye abanyamakuru ko leta iriko iriba amajwi mu bikorwa byayo byo kuyaharura. Igisirikare cya Israel cyavuze ko hari igisasu cya rokete cyatewe muri Israel kiva i Gaza mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Iki gitero cyabaye nyuma yaho Israel itangarije ko yatoye umuhora uca mu kuzimu winjira mu gihugu uva mu ntara ya Palestina. Igisirikare cavuze ko ico gisasu carasiwe mu kirere ariko ntiyavuze nimba hari uwo cahitanye canke ico cononye. Nta muhari gushika ubu uravyitirira. Umuvugizi w'igisirikare ca Israel Jonathan Konrikus yavuze ko abaciye iyo nzira yo mu kuzimu batazwi ariko ko umuhari Hamas ariwo ukora ibikorwa nk'ibyo byose bibangamira umutekano wa Israel. Abategetsi ba Israel bamenyesha ko bamaze gutora imihora ica mu kuzimu 20 iva muri Gaza kuva mu mwaka 2014.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini mu Burundi sentare ntayinyuzwa ejo kwa kabiri yasomeye urubanza abantu 19 bagirizwa igandagurwa rya president Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimwo Major Pierre Buyoya yayoboye Burundi inshuro zibiri. Inkuru y'uru rubanza tuyibaze mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba ari intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niwe aza ku isonga ry'abakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze abategetsi mu nzego zo hejuru nka Liber Barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka, Alphonse Marie Kadege yahoze ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, Alfred Nkurunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka extra imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanye ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari kiganjemwo abatutsi. Sentare ntayinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu, hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe umunyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranywe ko umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Melchior Ndadaye niwe yejejwe. Ni Antoine Nduwayo yigeze kumushikiranganji wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996, akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma yaho president Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya. Umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo sentare yawatse indishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyaridi 102 imiliyoni 993 n'imwe 77,000 n'amajanatanu mu mafaranga y'amarundi. Abakurikiranwa bose mu rubanza rwa president Ndadaye basa n'uko bari hanze y'igihugu. Batanu bonyene kuri 71 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa. Bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igihe Ndadaye yicwa. Umwe muri bo yaburana yidegembya kwa 18 ukwezi kw'icenda guheze. Urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero. Bose bahakanye ivyo bagirizwa mbere ababunganira mu mategeko babwiye sentare ko imwe mu vyaha bakurikiranwa ko vyashizwe mu vy'abarundi bumvikanye ko guhana ku kigongwe c'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'2000. Umunyamategeko Jean-Pierre Bigirimana akurikirana ibibazo vy'Uburundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike. Yabitwiganiye mu kiganiro co kuri telefone ya Hajwi rya Amerika.
Mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wabonye ko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu, bariko baca mu nzira no mu vyasi bikunde baronke ibintu vyotuma abanyagihugu cyane cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike. Ikindi gituma tuvuga yuko ngo rubanza rwereke cyane cyane imvo za politike ni uko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha byakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti. Iyo nzira yari yuko hasigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara.
Ariko Meta Bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu yicwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa.
Icyo bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo, ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga nababikoze abo bishoboka bagahanwa nibuze rubutungane bufata ikiringo kimwe bufata kantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvuzo ubwoko tukibaza ko rubanza bitebite buke ruzosubigwamwo kandi rukarubanza rutegwa kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe uburundi bwagiye buracamwe bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1972 inyuma y'urupfu rwe kwa 2011 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano z'amazi imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe oni bivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 eroje wika neza ijwi rya Amerika
urakoze eloge tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Desire Hatungimana yavuganye na Charles Mukasi ari mu baciriwe gupfunga ubuzima bwiwe bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye
niho narinda aho babishikiriza mugabo nabibonye aho byanditse mugabo urubanza nyine jewe nabo bari ku butegetsi ariko icyo navuga cyane cyane jewe urumva nibyo ntabyo nzi kukurumva abarushinze abaruciwe ingene baburanye byose ndi sinzi ibyo bafise mugabo nibaza ko ibyo mu madisikuru cyangwa mu madisikuru azovugwa nibaza yuko bazobishyira imbere ibyo byo nibaza yuko batoreka kubikoresha birasanzwe mugabiyo ni politiki politisiyeni ndabivuze mu gifaransa sinibaza yuko hari icyo bifasha cyangwa byungura ubutungane nta n'icyo byungura uburundi kuko nta kintu mbona gikomeye kirimwo uko ndabibona twese turashaje nibaza ko ata bintu by'uguhiganwa bari baci sinzi nk'abo bandi mugabo nta bintu bya hasi bya politike mugabo uko umuntu yaba aragira politike kuraba ibintu uko biri kubivuga kubisigurira abandi kugira ngo ibyo kumbura abakiri bato ntibazogwe mu mutego w'ibyo twabonye cyane tutashoboye kurangura neza nibaza kwibuza agaca bizopfuza na gitondo sinavuga ko ari ubutungane numvise intwaro kuko ubutungane uko bumeze ubwo rubanza rwonyine hariho n'izindi manza ubutungane bukora burya nibyo bavuga ati umwera uva ubukuru ugashyika ugakwira n'ahandi hose nibaza ko n'ubuhoma buva ubukuru bugakwira hose nibaza yuko iyi ntwaro ari mbi ubutungane ntawo busaba kuba bwiza bapfa kuvuga ngo ubutungane uburinde pandanga ntibuhangamye ni iby'uko byanditse cyangwa uko abantu babyifuza kuba ari uko ariko uzi urabe neza kenshi uko ubutungane si mu Burundi gusa mbere urabona n'aha muri za Etazini bariko bagwanira muri za Supreme bapfa ngo bariko bashyiraho umuntu ngo yegereye umugambwe w'aba Repubulika ubutungane burya dupfa kubivuga turabyizera turabwemera tubifuza ko bubaye ndepanga mugabo murakoresha mu Burundi rero gusumba ahandi na hamwe
Charles Mukasi muri mu baciriwe gufungwa ubuzima bwanyu bwose mwamugiye kuzunguruza urubanza
ngo nzunguruza kuba nta nubwo nari nashinze nta nubwo nari nitabye barabibandanye ko babiteguye kuri ibyo bintu jewe nibaza ko sindi ngo mu by'ukuri jewe mbuza iyo nda cyane nirindira cyane nkurikirana bimeze uko biri byanditse uko biri nyine ntabwo naburanye sinaburanye kandi nibaza yuko nabo nyine mu bayishinzwe barabikumbure kuba ibyo bintu ntari muri kimbwamo bakeneye kubikoresha barabikoresha ibyo bari basanzwe babikoresha imigenderanire dufitaniye n'intwaro ya FNLD ntizoshinduka
turagushimiye Desire umubano w'u Rwanda n'u Burundi wafashe iyindi sura mu kiganiro cyatwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro n'ujejwe y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta bahuriye mu nama ku mupaka wa Nemba ugabura ivyo bihugu bibiri ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nini ndahazwe
Itangazo rya sowe nyuma y'uwo mubonano rigashyirwa ku mukono n'abo bashikirangaje babiri rivuga ko inama hagati y'abo bategetsi yabaye ku busabe bw'u Burundi iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'u Burundi umushikiranganji Vincent Biruta yakiriye mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu rugendo rwe rw'akazi uwo mubonano wari ugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ifashe ningene wosubira kuba nka mbere nkuko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Abashikiranganje uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye atawe witeze bemeranije ko kuva mu 2015 icuka kitabaye ciza, gutyo babishyije muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iyuno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza, bavuze ko wamye uranga ivyo bihugu. Mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene atawundi arimwo, Wiklo mu Gifaransa, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro, yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda. Ministre Vincent Biruta nawe ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi. Ibiri muri izo nyandiko ntivyashizwe ahabona vyagize ibanga. Umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze. N'ubutumire Biruta yemeye kuzokwitaba mu misiri imbere, itariki bakaba bavuze ko bazobimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi. Kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka, u Burundi n'u Rwanda birabana yingwe. U Burundi bwagiriza u Rwanda guhindaro abahatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2015, u Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitsa abagizi ba nabi batera ico gihugu. Abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri iyo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajijwe ico bibaza kuri uno mubonano biciye ku rubuga rwacu rwa Facebook, ahanini bavuze ko bawitezemo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegevya mu bihugu vyose. Harabandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye.
Urakoze Diane. Mu Rwanda ejo kuwa kabiri Paul Rusesabagina akurikiranwa ivyaha birimwo ivy'ubugome yashikanywe imbere ya sentare y'intango ya Kicukiro, ushikiriza manza asaba ko ikiringo c'iminsi 30 yahawe co gupfungwa vy'agateganyo congegwako iyindi minsi 30 mu gitoza ribandanye. Abunganira Rusesabagina bo basavye ko iminsi ushikiriza manza yahawe yo gukora itoza ihagije, basaba ko uwo bunganira yohitare kugwa. Ibindi kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Asunta Kaboyi.
Urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi 30 cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza, Rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe. Yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko, avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi. Yasobanuye ko kuva mu 1996 atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga. Ati kuva icyo gihe nahise mbipfubye umuryango w'abibumbye. Rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe, pasiporo yanjye ni iyihe? Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwa Rusesabagina nabo yagize akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri, kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba. Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu bafite ubwenegihugu bw'ububirigi. Ubushinjacyaha bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo. Urukiko rwahise rumenyesha Rusesabagina n'abamwunganira ko iyo mbogamizi bagaragaje izasuzumwa ikindi gihe. Dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN, mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite, ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha. Maitre Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko iminsi 33 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko uyu muntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 33 irangira, ahita asaba ko urukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongation yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twa twabonaga byuzuye ku buryo twa twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kisanzwe kigenwa n'itegeko ku buryo iyo prolongation yanasabwaga nacyo kitarubahirizwa. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 33 wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iyo minsi 33, ntabwo ubundi iyo prolongation yemewe. Ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo bwabyo bihagije, ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikenewe kugira ngo prolongation yakorwe. Kuko kuba iperereza wenda haba hari ikirikorwamo cyangwa se ikigikorwa ntabwo bwabyo bihagije ku buryo prolongation yakorwa, ahubwo ugomba kugaragaza se uzakora iki, wakoze iki.
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 33 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 icyo gihe ngo iminsi 33 niyari yakarangiye. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranyije n'amategeko, ndetse busaba urukiko gutesha agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanire nishyize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko iyi minsi 33 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 33 yo gufungwa by'agateganyo. Nyuma yo kumva Paul Rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko buzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 19 z'igicamunsi. Muri uru rubanza ku nshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesabagina ariwe Gatera Gashabana. Gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo. Paul Rusesabagina akurikiranywe n'ibyaha birimo iby'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimye Asumta. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ya mbere mu mibare y'abanduye. Ariko iyi virusi si cyo cyorezo cya mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make mureke turebere hamwe bimwe na bimwe nabyo bice cyane mu byorezo bikomeye byayogoje iki gihugu kuva kikivuka mu 1776. Mujihumbi maganarindwi na mirongo chenda na gatatu, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umuji wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Usibye ibyo ni naho hari icyambu kinini cy'igihugu ku nyanja ya Atlantic. Muri uwo mwaka Philadelphia yakiriye abantu benshi bahungaga icyorezo cy'ubuganga yellow fever mu cyongereza cyangwa fièvre jaune mu gifaransa cyarimo cyoreka imbaga mu birwa bya Caraïbes biri mu nyanja ya Pacifique. Bamwe muri bo bazanye iyo ndwara vuba vuba cyane banduza abandi benshi, yahitanye byibura abantu 5,000, ituma abandi 17,000 bahunga, ni ukuvuga hafi ya kimwe cya kabiri cy'abaturage bose b'umujyi wa Philadelphia muri icyo gihe. Mu bahunze Philadelphia harimo na president wa mbere unambere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington wategekaga icyo gihe n'abandi bategetsi bo hejuru ba guverinoma y'igihugu. Indwara y'ubuganga ikwirakwira kubera umubu, uyirwaye akayikira bimubera urukingo rwayo burundu ubuzima bwe bwose. Naho kubirebana no kuyikingiza nyirubwite, ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo CDC mu magambo ahinnye y'icyongereza, kigira inama abanyamerika gufata urukingo igihe icyo ari cyo cyose kubarengeje amezi 9 y'amavuko. Nyuma y'icyorezo cy'ubuganga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewemo n'icyorezo cya kolera mu byiciro bitatu bitandukanye hagati y'umwaka w'1832 n'uw'1866. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko yaturutse mu Buhinde ku mugabane wa Aziya, ikwirakwira isi yose kubera urujya n'uruza rw'abacuruzi. Bavuga ko igeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitanaga kugera ku bantu 6 buri munsi. Mu 1906 n'1907, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewe n'icyorezo cya tifoide cyahitanye abantu bagera ku 11,000 buri mwaka. Ibicurane bya Espagne, Spanish flu mu cyongereza, grippe espagnole mu gifaransa, iyo yahitanye abantu barenga 675 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1918. Indwara y'ibicurane bya Espagne bayise gutyo nyamara itarakomotse muri Espagne, ahubwo nuko igihugu cya Espagne aricyo cya mbere na mbere cyavuze ku mugaragaro ko cyatewe n'iki cyorezo, ibindi bihugu byarabihishaga. Abahanga mu by'ubuvuzi n'amateka bavuga ko umuntu wa mbere wagaragayeho ibicurane bya Espagne hari mu kwezi kwa gatatu 1918, yari umusirikari wo mu kigo cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahitwa Funston muri leta ya Kansas mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Mu kwezi kumwe iyi ndwara yari imaze guhitana abantu 38 muri icyo kigo cya gisirikari, muri bagenzi buriya musirikare rero wa mbere 54,000 bari muri iki kigo, abandi barenga 100,000 bari mu bitaro barayanduye. Kubera abasirikare benshi ba Amerika bagiye gutabara mu Burayi mu ntambara ya mbere y'isi yose bayijyanyeyo, bityo itangira gukwirakwira Uburayi nyine birumvikana nabwo bukongeza ibindi bice by'isi byarimo ubukoloni nka Aziya na Afurika. Na n'ubu abahanga ntibaramenya neza imibare nyakuri y'abantu ibicurane bya Espagne byahitanye ku isi, ariko bemeza ko muri rusange byibura 550,000 bayanduye, naho abo yishe bari hagati ya 220,000 na 250,000, ndetse bamwe na bamwe bakeka ko abishwe n'ibicurane bya Espagne bashobora kuba bagera kuri 100,000,000 ku isi yose. Aba twavugamo nka Dr. Jeffrey Taubenberger nk'uko yabyanditse mu kinyamakuru cya CDC cyitwa Emerging Infectious Diseases. Usibye intambara z'isi, iki nicyo cyorezo kibi cyane cyayogoje isi kurusha ibindi byorezo mu kinyejana cya 20 kugeza ubu. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cyo umunsi nagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwirinda iyi virusi ya corona, nayo nta muti nta rukingo. murakarama.
Njuti pesa mkunda na tishu ya Ameriki vigani ndazimu raka kanya vigaru kiengaha kuri mikromari kumena Fideni Yongabo mgile ibihevdiza mwanda nyakumbi za radio tishu ya Ameriki.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.